nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere
sangwe kaze nchote namwe bakunze bahadu inzamba agateka kawe mura no makuru twateguriye kuri uyu mugoroba wo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2008 nzero umwaka w'2023 ayo twateguriye nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira abategetsi bo Burundi nibikubite agashi bahindure ibihe bigoye cyane abarundi barimo kuko bariyemereye ko babigizemo uruhara bivugwa na Kefa Nibizi arongora umugambwe Kodebo muravyumva mukanya abantu batatu ni bamaze gufatwa n'ikiza cyakorera kuva kuri uyu wa gatanu muri quartier Busoro ya zone Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura ikibazo cy'amazi ngo nico kiri inyuma y'ico kiza nk'uko abanyagihugu babivuga saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yomi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa ndabaha nikaze muri aya makuru duhere ku nkuru iciye ku masonga ikiza cindwara ya korera kirabandanya kigwirirana mu gisagara cha Bujumbura kuva kuri uyu wa gatanu muri quartier Busoro muri zone ya Kanyosha hamaze kwibonekeza abantu bafashwe batatu babiri bakaba bajanywe kuvurirwa ku bitaro Prince de la Charles uwundi akaba akiri ku ivuriro barindiriye ibipimo abanyagihugu bakavuga ko bishobora kuba biva kuko iyo quartier atamazi ifise bakagira ubwoba ko ikibazo cy'amazi kitavuye mu nzira ico kiza cyakorera batazoshobora kukigwanya nk'uko bikwiye bagasaba je intwaro ko bokwihutira gukorana na Regidezo kugira ngo haboneke amazi muri quartier ya Busoro uyu munsi abategetsi b'Uburundi ngo barakwiye guhindura ibihe bibi cyane Uburundi burimwo kuko bariyemera ko babigizemo uruhara bishikirizwa na Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebo hari mu kiganiro yahaye amenyesha makuru kuri uyu wa gatandatu Bujumbura akababazwa no kubona abanyagihugu babayeho mu buzima bubi kubera ugutunganya nabi ubutunzi bw'igihugu bwari bukwiye gusangirwa n'abarundi bose akemeza ko bagiye gutunganya ibiganiro n'abanyagihugu kugira ngo babereke ukuntu byifashe kugira baze babyisunge mu matora azokurikira kurikirana Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebo
dufatiye kuvyo tubona hafi yacu tubona yuko uzabgawe n'igihugu muri rusangi byifashe nabi cyane kandi jewe maze iminsi numva abategetsi bavuga bati ibintu vyononekeye twavyononye nabo nyine bariyemera ariko bononye ubagira bakosore mugabo bononye ni ukuvuga izo bononye n'ingaruka bitugeze ko ni uko nabi kwari mu gihugu abadutwara bo nyine barivuga bati nituze ngene zimbe amakondira ashinge nabi mwabuzuba mwese bati n'amadovize yavuyemo ntiyinji tege naba nibaza none mwarihe ko dusanga nawe bivuga iyo myaka yose bari mu nzego z'igihugu zikomeye izo bintu byabaye muri ayo mafaranga yoje mu gihe duteze imbere ayo madovize ataje yari kwadutera ingorane ndabakarorera imbere y'umwaka w'2015 ugiye kuri imwe bita marché noir idolari rimwe ryavunjwa 1,600 uno munsi sindaheruka aho naheruka yari kuri 35 nukuvuga hagiye ko 1,900 bisigura iki mu mwaka w'2016 ikintu gifise agaciro kadidora kumaze ko turanguza amadora umwene gihugu yakirangura ibihumbi cumi na yakigwa ku 16 mugabo uno munsi aca kigura ibihumbi 35 kubera iki y'amadorari kuva muri bwa butare bayagumije hanze ayandi nyine bayakoresha ntitubimenya niho rero ubona yuko icyo kwitya rero umwene gihugu yaraguri kirato ku 16 agomba kigure ku 35 nabo aca duzi ikiro c'ibiharage kugira aronke amafaranga yo guri kirato ico kogwa rero iyo vyanse gose ni hamwe bavuga bati ugasanga ivyerekeye utunzi hafi vyose abadandaza bonyene bigiriye novuga nk'amasendika canke sibwo nta koperative ugasanga nk'ivyagaho nk'akabero vyose narana gacha muri leta niyo bavyikorera vyose iyo ese samaye y'amakori ntaze vyose rero bigarukahe bigaruka ku nguvu z'inzego
za leta
icyo turiko turakora nk'umugambwe turiko turaganira n'abarundi ukuri
twihari
turi muri demokarasi ikoresha icyo twita mu gifaransa approche participative n'izo bigane tuzobyana nabo mu ntara n'amakomine tuzaturavugana turaje duti none mbere ko ibimeze uko koko gwiki mwana ko tuzo turegeza n'amatora imwe tuzoheza amatora yegereye nyazoza twabwire n'izo nyine mu cabigenda muri cyo gihe
abasirikare 27 bari bamaze amezi arenga 3 bafungiye mu gashuri k'ipolisi cha gisirikare bagezwe kugira uruhara mu busumwa bubera mu gitata kiraba iby'ubutunzi n'imishahara mu biro bikuru bya gisirikare DCT baraye bari kuwe amakuru atangwa n'abasirikare akavuga ko barekuwe kugira ababandanye bakurikiranwa bongera baburana bidegembya abasirikare 27 bakaba bari kuwe inyuma yaho mu ntango z'indwi abandi 30 bari ko bakurikiranwa kucaha kimwe nyene barungitswe mu ibohero rya Rumonge ku Murembe. Tumira amatezwe tubandanya n'amakuru twabateguriye.
Inzamba.
Ni kuri radio Inzamba hagateka kawe mwanya w'ikiganiro ku isoko nkuko ku minsi ya gatandatu mwama mukurikirana ikiganiro ku isoko ico kiganiro ku isoko uno munsi kiza kubashikana ikigari mu gihugu cy'u Rwanda aho haraye hasozerewe isabukuru yitiriwe Iteka African Cultural Festival akaryo ko guharanira amahoro umubano mwiza ubuntu n'ubumwe hagati y'abanyafrika ku isoko mu kigezwa na Zawadi Gas tumutegeyo
kwisoko kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio radio Inzamba agateka kawe radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na radio television Renaissance
uko mwaka utashe igenekerezo rya 2040 n'umunsi mpuzamakungu wahariwe umuco nyafrika ni muri iyo ntumbero ku munsi wa gatanu igerekerezo rya 2070 ishira hamwe ry'ugwaruka ryitwa Youth Organization ryo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda risanzwe rifata mu mugongo ugwaruka mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro mu kibano ryatunganije igiteramo ndangakaranga k'abanyafrika gise Iteka African Cultural Festival hari hatumiwe imigwi ya karanga y'abarundi n'abanyarwanda imigwi ihayagiza ibyambagwa n'utundi tugenegene turanga umuco kama w'abanyakamerune Cote d'Ivoire n'ahandi ikiganiro cyo kuri uyu wa 2080 kidushikana ahabereye icyo giteramo mu kigo ndangakaranga cy'abafaransa kiri mu gisagara cya Kigali mu gihugu cy'u Rwanda ku isoko mu gishikirizwa na Zawadi Grace Kaze mu mwambaro w'ikinyafrika imigwi ndangakaranga y'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda ntiyari yatanzwe imbyino intambo z'ikirundi ibicuba amazina n'ibindi biri mu byateramishije abari bitavye ico giteramo Yannick Niyonzima arongoye ishirahamwe Iteka Youth Organization amenyesha ko ihangiro bafite mu gutunganya ico giteramo ari gukomeza no kumenyekanisha umuco nyafrika mu ntumbero yo gukomeza ubumwe hagati y'abanyafrika
akaranga byo ni ikintu gikomeye cyane kandi uravye terakaranga batayibanga nta identite bafise niyo ntumbero y'isabukuru kugira ngo biyumbe bakunda iby'iwabo nicyo gituma twerekana abacapa twerekana abatamba twerekana abavuga amazina twerekana imyambaro yo muri Afrika kugira tubereke ingene ari byiza iyo tuvyambaye rero urumva ico ni ikintu ca mbere na mbere dukwiye gushamo inkuru cyane twari kizi cyane yuko bizotera imbere gushikaho umwana mutoya azokumva ari fier aryohewe no kuba umunyarwanda no kuba umurundi no kuba umutanzania iyo tuvuga ngo gusimbataza amahoro mu kibano izi ndangagaciro twifuza ko tugira nibyo bishobora kudufasha kutagwana nibyo bishobora kudufasha kutarabana amazuru cyanke uko umuntu ateye ugasanga uri kumuhora ibintu atakamaro bifise atacyo bishobora kumara ejo cyangwa hirya ejo yaba wewe yaba abazokomoka ko bose rero urumva kugira umuco n'akaranga kugaruka ku ndangagaciro zacu z'ikinyafrika z'ubumuntu ibyo bishobora kudufasha guteza imbere igihugu mu bisata byose bishoboka dufise mu bihugu byacu no muri Afrika muri rusange
icyo gitaramo cyatumye imico ndangakaranga y'abanyafrika itandukanye yegerana Ugwaruka rw'Abanyafrika ruramenyana rukongera rukavoma n'ubumenyi ruravye imico y'abandi Banyafrika bagenzi babo kubera ko karanga abantu baramenyana gutyo bakungurana ubumenyi abitabiriye ico gitaramo bo mu hingo itandukanye baravyemeza
umuco ubwawo uhuza abantu batandukanye kandi kugira ngo twebwe nk'Abanyafrika tumenye yuko hari ingabirano dufise kandi ishobora guduhuza nk'abantu mu bijyanye n'umuco umuco rero tutirese ubimwe ariko murabona abantu bariko baratamba abantu nuko bashobora kuramukanya abantu nuko bashobora kubahana abantu nuko bashobora guhura bagahuzwa n'umuco kandi bagashobora gutezanya imbere mu gihe bafatanye nk'abantu batafatanye nk'imikoko reka mvuga rero ko iyi festival yewe kusa nk'igarukana ubuntu muri twebwe Abanyafrika kugira ngo zishobore gufatana mu nda nk'Abanyafrika abasokuru baturaze baduhaye natwe ngo tubihanahane mu muryango tubihanahane aho duhuye tubiye n'Abanyafrika bose uye huye n'umuntu akakuramutsa iyo huye n'umuntu ntakwibe iyo huye n'umuntu ntakwice ibyo bintu byose bibi ni byaje byica umuco nyafrika
afashije nabikunze nishimye nasabanye n'urubyiruko tungana mu njyana zitandukanye umuziki w'abarundi natwe dupafuminga wacu abanyarwanda urabona iyo habayeho festival nkingiye bituma bikunda nkifuza kumenya ibyabo nakunze nk'umuziki cyane w'abarundi cyane cyane flexio zabo nabikunze cyane bimwe ndabiri codinga ndaba wow gute tutakora umuziki tuvanye ku bintu nk'ibi ngibi nkuko abanya Nigeria n'abasouth africa bakoze amapiano kumva ko umuntu yakora ibintu nk'ibi ngibi muri wa muziki wa kera tugahinduramo ibintu tukagira modern.
Nous avons aimé ce festival culturel.
Twashimye rino sabukuru ry'akaranga. Ni sabukuru rituma abanyafrika bahura bagasabikanya ku muco ubaranga maze umwe akagenda yigira ku wundi. Turazi yuko dukunze kwiyitirira ibihugu byacu tukomokamwo. Ariko abanyafrika turi umwe kuko turafise ibyo duhurirako mu mico yacu. Ibikorwa nk'ibi birafasha abanyafrika kwibuka iyo bakomoka. Bakibuka ko bari umwe naho bagiye baragabugwa mu bihugu bitandukanye bituma rero kumva kwa ugeze hose ari wawe bigatuma umuntu agira agaciro.
Ishirahamwe Youth Organization YMG kubandani go rugamba bwo gutsimbataza umuco w'Abanyafrika gutyo rizobe riterereye agacumu k'ubumwe mu kwegeranya Abanyafrika kugira ngo babumwe ni muri iyo ntumbero buri mwaka igiteramo nk'ico kizokwama gitunganywa mbere hagatumigwa n'imigwi myinshi gusumba aha niho ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 2080 umwaka w'2023 kigarukiye Zawadi Grace nariko ndakibashikiriza nkabanda bikebanuye naho butaha cyari kiganiro ku isoko
arakoze Zawadi Grace ubonaho hakaba hageze ko mukurikirana amakuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri rondwi turiko turasozera mukamuyashikirizwa na Josine Kaze
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
kazi mwese murano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri nondwi twatanguye kuri SOS media chandika ku ngwara z'umutima zibanga impunzi mu ikambi na Kivale mu gihugu cha Uganda kubwa SOS media abageze mu zabukuru bapfa kubwinshi kubera izo ngwara kubwishira hamwe medical team international ngo nime buri muri iyo kambi yabuze umuntu afise imwe muri izo ngwara rivuga ko kuva mu mwaka w'2019 gushika ubu ibiharuro by'abagendana izo ngwara byiyongereye inshuro 23 ibyo biharuro bikaba biteye ubwoba impunzi ziba muri iyo kambi zibarizwa mu 140 harimo abarundi 133 amajambo ashikirizwa agashavu atuma abantu bari mu matati batiyunga byandikwa na Burundi Eko Divine n'indahazwe nonose ibijanye n'inyifato akongera akaba umuhinga mu ijanye n'iterambere aravuga ibiranga amajambo nkayo ibyo navyo ngo nukujya umutsima n'iterabwoba bikoregwa abayashikirizwa abakoresha iyo mvugo ngo ntibaba bashaka ko hari uwundi avuga canke abazi ibibazo abayakoresha ngo baba bashaka kwerekana inguvu zabo abandi nabo bakanuma ivyo rero ngo ntibishobora gufasha abaheruka mu ngorane kuko baba bimwe ijambo tubandanye n'ikimenyesha makuru iwacu kivuga ingorane ziri mu ishirahamwe ryo gutumatumana ko Econet Leo urwego rwa leta rujejwe ivyinjira OBR rwaramenyesheje ko iyo shirahamwe ritegerezwa kuriha amamiliyaridi arenga gato 88 mu mafaranga y'amarundi na miliyoni zirenga gato 44 z'amadolari y'abanyamerika ayo mafaranga yose akaba ari ibirarane kuva rero kwigenekereza ya 2026 kuno kwezi abakozi bato ba Econet barenga 50 ntibashobora gutora amafaranga menshi ya hamwe eco cash iwacu caravuganye na Gabriele Rusiri harongoye Orcom aho yavuze ko biboneka ko harimo ibiturire ngo ntizumvikana ko ishirahamwe nk'iryo rishobora guherana amafaranga nk'ayo kandi ryategerezwa kuriha buri mwaka ivyo ngo bituma ubutunzi bw'igihugu busubira inyuma nk'ibirenge amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ino ndwi tuyasozere ku itororokanirizo ry'amakuru ABP Info rivuga ko urongoye urwego rujejwe kugenzura ibimenyesha makuru n'amaradiyo ko agiye kugarukira abamenyesha makuru kugira ngo baronke agashahara gafadika umfaso ni Vestine na Himana arongoye urwo rwego yabivuze kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 2024 kuno kwezi mu kiganiro yagiranye n'amaradiyo ngo aramaze kumva ko arabamenyesha makuru basinye amasezerano y'akazi bakamara imyaka badahembwa urwo rwego ngo rugiye gutanga yandi makarata y'umwuga yerekana ko uri ku kazi kandi wasinye amasezerano n'umukoresha wawe aha rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ino ndwi mwari kumwe na Josine Kaze nkaba ndabifurije weekend nziza naho ubutaha
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
Josine Kaze arakenuye nonga hanyene amakuru twateguriye aciye arangirira Shimire mwe mwese mwari muduteze yompi shimire cyane bagenzi banje bakoze ibishoboka byose waya makuru aboneke nkuko muyumvise bonfise niyongere nako ndayabashikiza ndabifurije kugira umugoroba mwiza nibihe byiza mubanyu no muvyanyu na gahwana